Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3, kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3, naho kuri Facebook VOA radio yacu. Turabashuhuje mwese, mwiriwe neza. Kuri mikro muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Alphonse Ndayikenguruki.
Naba na urabe hari hakurya iyo hagera urabe na hariya urabe no ngaha ivuga n'irya gusa n'itoya hakeneye irindi vuriro hirya akaba n'irindi hari ya kumazi abantu bakivuza neza amavuriro akaba atatu n'abaganga bakongererizwa.
Uwo rero ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Ikaze ku Ijwi rya Amerika, tubanzirize mu makuru kuvugirwa mu mahanga. Ibinyamakuru bitandukanye biremeza ko FBI n'ubugenzacyaha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye iperereza kuri perezida wa FIFA Sepp Blatter ku byaha biremereye cyane bya ruswa bimaze iminsi bivugwa muri iryo shyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru. Mu buryo butunguranye, ejo Sepp Blatter yatangaje ko yeguye ku mirimo ye iminsi ine gusa amaze gutorerwa manda ya gatanu. Yasobanuye ko FIFA ikwiye ivugururwa mu mizi yayo. Amashyirahamwe y'umupira w'amaguru yo ku migabane yose n'ibigo by'ubucuruzi bitanga amafaranga muri FIFA nka Coca-Cola na Hyundai bashimye icyemezo cya Blatter. Blatter azatabwa muri yombi. Ibyo ari byo byose abantu barindwi mu bategetsi bo hejuru ba FIFA barimo vice president we Jeffrey Webb bo barafashwe bafatirwa mu Busuwisi mu cyumweru gishize, bategereje kohererezwa ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatumye rero bafungwa. Abandi bantu barindwi barimo abaterankunga baracyashakishwa. Uyu munsi polisi mpuzamahanga Interpol yatanze amatangazo yo guta muri yombi batandatu muri bo. Umwe muri bo ni Jack Warner wigeze kuba vice president wa FIFA.
Kuri uyu munsi wa gatatu, perezida mushasha wa Nigeria Muhammadu Buhari yashimye kugira urugendo rwiwe rwa mbere mu gihugu cya Niger, aho yavuganye na mugenzi we Muhammadu Isufu ivyerekeye kugwanya wa murwi Boko Haram. Perezida Muhammadu Buhari yamenyesheje ko agiye kunguruza ibirindiro by'inteko ziwe mu gisagara cya Maiduguru kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, igisagara kiguma giterwa urutavana ko n'urumugwi Boko Haram. Maiduguru ni kimwe mu bisagara binini by'ico gihugu kibamwe abantu miliyoni zibiri, muri abo amajana n'amajana bakaba ari impunzi. Amashyirahamwe arwanira agateka kazi na muntu amesha ko abantu barenga ibihumbi munani bamaze gupfa kuva aho Leta itanguriye isekeza ryo kugwanya umuhari Boko Haram. Amnesty International yoyo ivuga ko igisito ca Nigeria naco nyene gitera kuko amatohoza iryo shirahamwe ryakoze yerekanye ko abantu igihumbi n'amajana abiri bamaze guhitanwa n'ibitero by'igisoda ca Nigeria kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda, abashika ibihumbi indwi nabo bagapfa bapfuye bagipfunzwe icamaso, bamwe bakicwa n'inzara, inyota, ugukuba kugwa cyangwa ubwinshi bw'abantu badakwirwa mu busho. Iryo shirahamwe ya Amnesty International ryasabye Leta nshasha ya Nigeria gukora amatohoza kuri ubwo bwicanyi.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibitero by'indege z'intambara z'urugaga rw'ibihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze guhitana abarwanyi ba Leta Islamic barenga ibihumbi icumi, byatangajwe uyu munsi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken Spock kuri radio yo mu Bufaransa yitwa France Inter. Yararangije inama yagiranye i Paris na Minisitiri w'Intebe wa Iraq Haider al-Abadi n'abahagarariye ibihugu by'urugaga rurwanya Etat Islamique. Urwo rugaga rwatangiye kurasa Etat Islamique mu kwezi kwa karindwi gushize muri Iraq na Siriya. Muri Ukraine abasivili bataramenyekana umubare n'abarwanyi 15 biciwe uyu munsi mu mirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'inyeshyamba zo mu burasirazuba bw'igihugu mu nkengero z'umujyi wa Mariinka uri mu maboko ya leta. Iyi mirwano ishobora kubangamira amasezerano yo gutanga gahenge yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'impande zombi. Naho muri Thailand abategetsi benshi bamaze gutabwa muri yombi baregwa gucuruza abantu batabarika. Muri ibyo bikorwa harigwamo n'umwe mu basirikare bo hejuru bari ku butegetsi, Lieutenant General Manas Nkongpan. Uyu munsi yitabye ubugenzacyaha ariko ngo yatangaje ko ari umwere, gusa umuyobozi wa polisi y'igihugu yatangaje ko bazakomeza gukora nketi zirambuye kuri Lieutenant General Manas Nkongpan. Abantu bacurujwe muri Thailand bakomoka ahanini muri Myanmar yahoze ari Birmania n'ikindi gihugu cya Bangladesh, babanyuza mu nyanja mu mato bita boat people. Inzego z'umutekano zitangiye kubyitaho zikajya guhiga abo bacuruzi. Aba bacuruzi baretse abantu benshi cyane mu nyanja ntacyo barya ntacyo banywa. Uyu munsi benabo rero bari bari mu kaga, bashoboye gutabarwa bararenga 700 bajyanwa muri Myanmar. Inshuti zacu rero, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mushobora kudukurikira no ku rubuga rwa internet radio yacu akadomo.com no kuri Facebook VOA radio yacu, naho address email ni radioyacu@gmail.com.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rero. Mu Burundi tumaze kumenya yuko Gervais abayeho, umuvugizi wungirije wa President Nkurunziza, amaze gutangariza ishami ryacu ry'Igifaransa ko amatora yo kuwa gatanu atakibaye. Seni yari yasabye umukuru w'igihugu kuyigizayo, kwigiza inyuma rero ayo matora bikurikije icyifuzo cy'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba, bari basabye yuko amatora yasubikwaho igihe kingana n'ukwezi n'igice. Gervais abayeho yasobanuye ko seni irimo yiga indi ngengabihe kugira ngo rero amatora azabe kuwa gatanu. Hari hateganijwe amatora y'inteko ishinga amategeko n'amatora y'abakonseye bo mu makomine. Ayo matora rero yigijwe nk'uko Gervais abayeho amaze kubitangariza ishami ry'Igifaransa ry'Ijwi rya Amerika. Hagati aho mu Burundi, grenade yarahitanye umugabo w'imyaka 38 y'amavuko, ikomeretsa n'umwe mu bana be w'imyaka 4 aho ni muri komine Buterere ya Bujumbura. Intumwa yacu i Bujumbura, Edi Rwema, araduha ibindi bisobanuro.
Ubwo twasuraga urugo rwa nyakwigenda Ndayizeye Abdul, twahasanze imbaga y'abantu yari yaje gufata mugongo uwo muryango nyuma y'uko igisasu cya grenade kirashwe mu rugo rwa Ndayizeye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Icyo gisasu cyajugunywe mu cyumba nyakwigendera n'umuryango we bararamo, kinyujijwe mu idirishya. aho muri iyo nzu hagaragara umwobo munini uri hasi y'igitanda bari baryamyeho n'indi myobo mito mito igaragara ku mabati. Iyo myobo ngo yatewe n'icyo gisasu cyaje no guhitana Ndayizeye kigasiga gikomerekeje bikomeye umwana we w'imyaka ine. Shukran Ndayizeye umufasha wa nyakwigendera yatubwiye uko abyibuka biba.
Amasasu niyo yatanguye kuvuga. Inkozi itanguye kuvuga bazirasanga hanyene zica hejuru nako turyamye ngaho. Yerera cyarabara byumvise acarafata je ampindira hari yanya mbunda hari yanabana. Umwe cyaguma ngaho kuba ntibuse kumufata kubera ibihewe niko bakiba kutanya grenade icigwa haryanye. Iguye harya rero kumbe wewe byamufashe byamutabuye kunda. Cendera bikintu cigikwembe ndamuboha munda bwa umugabo mbono umwenga wapi. Niko najye unacenugura umujyango cyanita hasi mvuze induru mpamagara ababanyi ababanyi ko bace baza baje baramfasha nyine baramwegeranya bamujyana kwa muganga taracikana yacikaniye mu nzira ama chatasubira turamugarura ngaha niko byagenze niko bace bagenda kuzika.
Madame Shukran yakomeje abwira radio Ijwi rya Amerika ko ashima Imana ko batapfuye bose uko bari mu nzu.
Je nk'ubunya numvumenga nabaye nk'igitimbaye mu mubiri wanje sindi umuntu kandi numvumenga ndi kintu cico cico kubona ico kintu gikubita ndi nga numva n'ubwenge bwagiye. Aha rero umva ndashima Imana kubona dutagiye twese bugabo umushinga nawe wanje naje agiye nani ndabishaka. Je byo byavuye ko sino bimenye kandi ndacyatangura nimwe yarafitaniye n'umuntu. Kino muntu wese nta numwe arafitaniye ingorane yiwe warango novuga ati no mvuga ati baba muhoye iki inye abarashe bahejeje kurasangaha bacha bagenda basanza zisoro kuko bari bigabuye zimwe muyo mwanya nake numva zivugira iyo onya izinumva iyo o naho uyo muntu uyo mushinga nawe wanje yigiriye twamuzanye ngaha anyamaze kufa muyo mwatukira ngaha mu masamu nane zijoro tumva izindi zitanguye kuvuga gushika naho abantu bashwarika barasubira mu mazu je nsigara ngaha je nyene ati nta kuni naho ndi buje reka nguma hanyene nanje banyiti nkoshya nawe ndazuva uko gushika aho zihera cyabigenda ukonye.
Abaturanyi banyakwigendera bo batubwiye ko bakeka ko yishwe azira kuba yari umuyoboke w'ishyaka FNL rya Agathon Rwasa. Ibi kandi byaje kwemezwa na Bwana Agathon Rwasa uyobora ishyaka FNL ritemewe na leta mu kiganiro yahaye radio Ijwi rya Amerika.
Amatati yarafitanye n'umuntu numwe korero umva rero yuko ibiriko birako abantu bahishashame kambe na mbere ko araba FNL nawe nta kindi yazize kurumva kana muteye mu rugi we ibyo rero tukaba tubitera ibyatsi iyo ngendo ndifasha u Burundi kogorora kiretse kwishobora kubusubiza mu ihumbi gusumbya ikindi novuga n'ukohoza aba FNL n'abandi bose bariko barazira baranira agateka kabo asaba abategetsi n'abakunzi babo gutahura yuko igihugu ntikizokubakwa n'impfu kizubakwa n'abantu bari bazima mubahirize kiremwa muntu nimba ari ukoze imyerekano bamwubahirize n'uburenganzira bwiwe hanyuma ibibazo byo babihara abantu bicarane babivugane babitorere umuti bari hamwe kuko nimba ndishobora kudufasha kubaka Burundi na buhoro buhoro.
Kuri telefone umuvugizi wungirije wa polisi Pierre Nkurikiye we yemeje ko mu ijoro amagrenade yatewe muri Buterere ariko avuga ko atari yakamenye iby'urupfu rwa Ndayizeye. Edi Rwema, Radio Ijwi rya Amerika, i Bujumbura.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imyaka cyangwa se ibiribwa irambuka cyane iva mu Burundi ijya mu Rwanda muri iki gihe, cyane cyane nyine kubera impunzi z'abarundi zigenda ziba nyinshi mu Rwanda. Umunyamakuru wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze uyu munsi yari ku mupaka w'inzira y'Ikirundi ikigeri ni muri komine ya Busoni hambuka hajya ku Munzenze mu Rwanda. Jean Bosco, wiriwe neza? Ko tukumva nabi? Nshuti z'Ijwi rya Amerika muratubabarira, ntabwo nk'uko mubyumva umurongo wa telefone na Jean Bosco Ndarurinze umeze neza, duhisemo kuza kubategurira iyo nkuru twitonze, iraheza rero guhita mu makuru yacu ataha. Hagataho imigenderanire y'ababa mu nkambi y'abavuye mu byabo mu ruhororo ni mu ntara ya Ngozi baramutse uyu munsi bashyamiranye n'abaturanyi babo, ariko ayo makimbirane yaje kurangira bumvikanye ko bagiye kubana neza. Umunyamakuru wacu Desire Hatujimana yari aho ngaho mu Ruhororo uyu munsi yatugejejeho iyi nkuru.
Ikambi yabateshejwe izabo ya Ruhororo mu ntara ya Ngozi iri ku birometero 200 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Iyo kambi yabatejeje izabo ihari kuva mu mwaka w'1993 mu gwimo Uburundi bwagiye buracamwo. Muri iyo kambi nkuko Mustanteri wa Komine Horo abitumenyesha, hakaba habamwo imiryango 2,500. Kuri no wa gatatu aba muri iyo kambi n'ababanyi babo bataba muri iyo kambi bavyutse bashamiranye, intandaro ya vyose ikaba ari uko ku munsi wa kabiri ku mugoroba abari bavuye kwiyamamaza mu mugambwe CNDD-FDD batewe amabuye n'ugwaruka go muri iyo kambi. Abo mu mugambwe CNDD-FDD nabo baca barihora. Abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano vyatumye bishikira ahari iyo kambi y'abateshejwe izabo kugira basuke mu mabisi. Inama yahuje abaserukira abandi irangiye, uwaserukiye ababa inyuma y'ikambi akaba ariwe yashikirije ivyo bapfunditse.
Uwo bayumva afisa gatima kuko abavuga ati barateye ibuye mwene wacejo, nanje nagezwe kurondera ubundi tudahujije ivyiyumviro ndamutera ibuye, amenye ari uko ari sokoroye akaritera two musanzwe n'ubizi ko tunabimenyere, naho uja mu kuzimu n'umucubo tugukuranye n'abapolisi twirwa turarondera wakoze ikosa uherereye iwacu. No kurundi ruhande twasezeranye yuko byabaye iminsi imaze biba ubu uyu agiye guhe icongewe ko nuko umuntu wese ava iyo ruguru munsi y'itatu kwisoma twiwe cyangwa aruragira cyangwa bate kuvoma mumwakira nkuko mwara musanzwe mumwakira mumwakira kwa muvandimwe mumwakira kwa nyine wayo atangorane. Hanyuma uwogirwa ingorane n'uwundi n'uwo bagomba ari ugomba gutera ingorane ubundi anyaruke kubitubwira kare kugira ngo uwo muntu nava dukwegera mu ngorane tudashaka kuja mu murakoze tugira amahoro.
Mu gihe iyo kambi igwiriyemwo cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, abari nyuma y'ikambi nabo bakaba bagwiriyemwo abo mu bwoko bw'abahutu, twashatse kumenya nimba koko atangorane z'ubwoko zoba zihari. Umwe mu ba mu ikambi y'abateshejwe izabo mu Ruhororo akaba yatumenyesheje yuko ivyamwoko iwabo atagaciro bakibiha kuko bagihana indaro kugeza n'uno munsi.
Nta moko arimwo, gusa abantu urumva iyo habaye ikibazo urumva abari muri site baca bahagararira agateka kabo muri site, abo mu misozi bagahagararira agateka kabo mu misozi. Mugabo muri make nta moko arimwo kuko nawe urica umuhutu ngo nuko yaje muri site, nta n'umututsi arapfira mu mirima ngo nuko ari umututsi. Ivyo rero tuca tubona yuko atavya moko arimwe, ahubwo aragashapfu canke ingaruka y'ivyabaye mu bijanye n'intambara. Mugabo gushika uyu munsi nta moko ari karahiga yandi kuko twese turavanganye, kandi nkuko nayo kubwiye muri site baranwa bamwe no kuryama bakaryama, no mu misozi turagenda bamwe bakanwa abandi bakaryama. Icyo gituma mvuga nti nta kintu c'ubwoko biba ari ibintu nyene by'umuntu yadurumutse mu mutwe yifuje kugirira nabo ucanye kiriya, mugabo bigaca bifata intumbero ya site canke intumbero yawo mu misozi.
Mustanteri wa Komine Ruhororo bajya kaziri Clema akamenyesha yuko batanze impanuro kandi yizeye ko bazozikurikiza kuko uzozirenga ko azohanwa yisunzwe amategeko.
Impanuro twatanze nuko abantu bose botekana bahama ugwaruka ubwuruka mukumva yuko umuntu w'umundi mugambwe atari umwanzi yigire bakamureka kirengana atangorane, hanyuma tukaguma turi mu mahoro.
Mwamenya ko kubera ku kajagari kari kavyutse aho ku Ruhororo atashuri atasoko, eka nta kintu na kimwe cariko kirakora kuko bose bari bameze magabo. Desire Hatungimana mu Ruhororo mu ntara ya Ngozi, Ijwi rya Amerika.
Umurundi niyo nkuru de Gracias mu kanya heje kuronka gashimwe gahambaye cyane kitiriwe umwami w'Ububiligi Baudouin, mu Gifaransa kitwa Prix Roi Baudouin pour le Développement en Afrique. Aho gashimwe rero gahabwa abantu bakoze ibikorwa bishemeye mu gufasha abanyagihugu kwiteza imbere. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiye na niyo nkuru de Gracias, tumukurikire.
Ako gashimwe gahabwa abantu bose bashoboye gukora gufasha abantu mu iterambere ku buryo bibera akarorera abandi bantu. Abantu bashoboye kukaronka kuva aho byatanguriye n'abantu bakomakomeye cyane, hariho nka bayunuse, hariho abantu nka Dr Mukwege, hariho n'abandi. Kuvuga n'agashimwe baha abantu bagira icyo berekanye bitandukanye n'icyo abandi mu guteza imbere ibihugu bya Afurika.
Aho mwumviye muntu wese ako gashimwe, mwiyumvise gute? Mutubwire akajya mu neza mwaronse.
Urabyumva dushoboye kuronka agashimwe nkako kanyamuneza kariko karikose ngubu tupe kwa kirwa n'umwami turavugana n'abantu bari muri iki gihugu bashobora kubasigurira ingene turangura ako kazi kacu ibigenda neza ingorane dufise mwazi yuko nko muri iyi minsi igihugu cacu isi ingorane twese turakizi igihugu ngira ngo ibintu byumvikana ku isi yose ni ibintu uko turi mu ngwano turiko turicana ubwo iyo umuntu ashoboye kuvuga ikindi kintu gishobora guhayagiza igihugu cacu birashobora gufasha
murashaka kutubwira ingaruka canke ingoga ako gashimwe kazobaha mwari musanzwe mukora ibikorwa by'akataraboneka ikabiteza imbere abanyagihugu bakisununura mu ziba bwabo bwa minsi yose muri iki gihe mubonye ko ibikorwa mukora bishimwa bigashimwa cyane cyane n'abantu bakomakomeye mukamwaronse akaryo nko kubonana n'umwami w'ubirigi nk'uko mwabivuze ingoga ako gashimwe kazobaha zinganike
ni byinshi cyane ubwa mbere hoho urumva iyo wakoze akazi kakamenyekana ku isi yose cyo bituma ikintu cya mbere coco ngira ngo abantu bagusomera abantu baca bamenya n'abantu batari bakuzi baca bamenya ati hariho ibintu biriko birakugwa mu gihugu cacu dushobora gufasha igihugu gutera imbere icyo ni kimwe ubwa kabiri cyo twipfuzwa kandi biratanguye kuboneka uko hariho abantu badoshobora guca bavuga bati reka tujye mu Burundi turabe yuko natwe twogira icyo dufashije
muri iki gihe nk'uko mwabivuze mu Burundi hari intureka ya politiki ikari hari abantu birirwa baricwa abantu ikabazira ibibazo cyane cyane bya politiki ikintu mwibaza ko ishyirahamwe ryanyu ryoshobora kubira akaruriro abatari bake n'inki ikintu mwufasha cyane cyane nk'abantu bari mu Burundi muri iki gihe babona ko ubuzima bwabo atakazo zabo ufise aho ubona abantu bataja ku kazi muri iyi minsi aho ubona abantu birirwa mu ibarabara abandi ugasanga baricwa eka ibyo bita inspiration mubona iyo shyirahamwe ryanyu n'ibikorwa byaranguye byo bumarira iki abarundi muri iki gihe
icyo ni ikibazo gikomeye rwose cyane twebwe turafise n'umugambi rero dufashwa na leta z'ubumwe bwa Amerika yo kunywanisha gwaruka uri mu migambwe itandukanye muri uwo mugambi rero turagerageza kubafasha kubegeranya kugira ngo bashobore kuvugana hanyuma igihe bariko baravugana bashobore kumenya yuko izo basangiye gisumba ibibatandukanye ni ukuvuga iki rero twe tuvuga tuti bijya bintu biriko biraba mu Burundi hari imvo za politiki nizo hari imvo za politiki zikomeye mugabe ikindi kintu gikomeye tutereza kumenya ni uko ubukene buri mu Burundi buca butuma abantu bose bihebu ibibazo by'impunzi z'ugwaruka ntibiriko biratorega umuti bikwiye ibiri ibibazo z'uburimye nabyo nyene biragoye gutorega umuti cyo gituma tubwira abarundi tuti tuje hamwe twicare hamwe tuyage ibibazo byacu kugira ngo inyuma y'iminsi abarundi tuzisubire kugwanira ari mu mugambwe uyu canke mu mugambwe uyu canke mugabo tuvuge tuti reka tubane mu mahoro twese mugabo umwe wese afise agateka umwe wese asonera uwundi hanyuma igihugu cacu twese tugikunde tugiteze imbere igihugu gishobore kuronka n'agateka mu makungu
ako kamo ko kuja hamwe akamo ko gusubira guha iteka urundi makungu eka akamo ko kuja muri ivyo bikorwa vyo kwiteza imbere kugira ngo maze benshi ntibazere uburamuko muri politike na kamo gahambaye cyane rwose muteye kandi mushya nta Deogracias niyo nkuru ndabashimiye cyane rwose kandi ndaboneho nakanya ko kubakeza kuri ako gashimwe gahambaye cyane rwose mwaronse kitwa King Baudouin African Development Prize
Prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique ni gihembo rero niyo nkuru Deogracias umurundi yabonye kubera ibikorwa by'indashyikirwa tujye mu Rwanda leta irashaka kuvugurura uburyo umuganda muri urwo uburyo umuganda ukorwamo muri urwo rwego abafite ubumenyi mu bintu bitandukanye bajya bishyira hamwe mu bikorwa bizanira igihugu inyungu asumutakaboyi araduha ibindi bisobanuro
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irashaka kuvugurura uburyo umuganda ukorwamo ukarushaho kuzana inyungu ndetse yajya yunganira ingengo y'imari ya leta yifashishije ingero zijye ziboneka mu mujyi wa Kigali nk'aho abaturage bishyira hamwe bagashyira amatara ku mihanda yabo bagashyira kaburimbo mu mihanda ibahuza hagati yabo. Ibi minisiteri ivuga ko ari urugero rwiza rwatuma umuganda ukwiriye guhindura isura ukaba wazanira byinshi igihugu kurusha ibyari bisanzwe bikorwa by'imirimo y'amaboko rimwe na rimwe ikorwa na bake abandi bakagera umunsi w'umuganda nk'ikiruhuko kibahuza. Iyi minisiteri yahuje amashyirahamwe anyuranye akorera mu gihugu ngo bungurane ibitekerezo uko abagize ayo mashyirahamwe bakora ibikorwa biteza igihugu imbere babinyujije mu bumenyi bafite butandukanye. Uyu ni Bwana Vincent Munyeshyaka, umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu.
Uko umuganda ukorwa mu cyaro si kugomba gukorwa mu mujyi. Ngira ngo icyo twaganiraga hano ni umwihariko, ariko noneho turimo kureba aya mashyirahamwe y'abantu bahuje umwuga kugira ngo turebe ukuntu umuganda wazana impinduka cyangwa se wazana umusaruro urutuwo twabonaga. Usanga rero yuko dushyize imbaraga muri aba bantu bafite ubumenyi bwihariye, umuganda kuko ushaka kugira umusaruro uruta uwo twari dusanzwe tubona.
Ubu buryo bwo kongera ibikorwa by'umuganda bikava mu mirimo isanzwe y'amaboko bikagera ku bikorwa bigari byakorwa n'abaturage ubwabo banabishoyemo amafaranga abagize amashyirahamwe babishyigikiye. Ariko nanone byagera mu gusabwa amafaranga benshi bagashaka gusubira mu muganda w'amaboko. Uyu ni umuturage uhagarara abahinzi b'ibirayi mu karere ka Musanze nawe wari witabiriye iyi nama.
Mu cyari wacu dukora umuganda kuko dufite imihanda, dufite ibyaro, dufite imihanda iciki imodoka zaje kwikorera ibirayi ugasanga imodoka yaheze mu nzira ubwo bakaje kuhakora. Ariko ino usanga koko bibereye mu bitabashwa by'amazu mu mihanda ya kaburimbo. Ariko iyo tugeze iwacu abaturage bakora umuganda kuko ni mu cyaro kibisi. Abaturage bacu ntaho bashobora kwikura amafaranga kuko bo ubwo bushobozi ni ubwaba bakungu b'i Kigali. Ariko iwacu mu cyaro kuorganiza koperative yawe igizwe n'abantu 140 bagakora umuganda kuko koperative ibikora mu mudugudu umwe cyangwa mu kagari kamwe bizashoboka.
Buri mwaka leta ivuga agaciro kabonetse mu mafaranga yaturutse mu gikorwa cy'umuganda. Umwaka ushize ibikorwa by'umuganda ngo byakozwe byabariwe agaciro kangana na miliyari 17. Ariko abatuye mu mujyi wa Kigali cyane cyane havugwa abaturage baba batitabira umuganda uko bikwiriye, niyo bawugiyemo ugasanga ibyo gukora bidahagije basanga kwemeza ko umuganda wabyaye za miliyari ngo bisa nko kwibeshya. Uyu yari yitabiriye inama ahagarariye ishyirahamwe ry'abafotora n'abakora amashusho mu mujyi wa Kigali.
Nta evaluation mu by'ukuri ikorwa y'ukuri tuze kubijyanisha na rya jambo rigezweho ryo gutekinika. Umuntu afite ikintu cy'ibihumbi 10 avuze ati ni ibihumbi 100. Kandi nubwo no mu biganiro twagiye dukora murumva ko murimo kwimva ruvingamo cyane amafaranga. Twa twivurumigamo amafaranga nayo kugura iki ko twicaye ahangaha nta kintu na kimwe numva kitari ahangaha. Kuki tutagiteranya ibintu by'amafaranga tugakoresha amaboko n'ubwitange tukitabira? Usanga bya bintu biragaruka mu banyamuryango bacu bwo guhora tubabwira ngo hari umushinga wo kuzana amafaranga wo kuzana amafaranga.
Uhindura uko umuganda wakoraga ukaba wagendana n'ubumenyi bunyuranye bw'abantu baba mu matsinda amwe araho byagiye bigira umusaruro. Hatanze ingero z'ibishobora gukorwa mu muganda ariko bitarimo umurimo w'amaboko, aho abantu bize nk'ubwarimu bajya bishyira hamwe bakigisha abatazi gusoma no kwandika, cyangwa se impuguke mu by'amategeko zikajya zitanga umuganda zisobanura abaturage amategeko, cyangwa bazi ubwubatsi bakajya bunganira mu bikorwa bya leta nko kubaka amashuri, amavuriro n'ibindi leta itangamo amafaranga. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikavuga ko nubwo amashyirahamwe anyuranye yakwihuriza hamwe mu gikorwa runaka kizamuraho batuye, ibi bitagomba gukuraho umuganda usanzwe uhuza abaturage bose mu mpera za buri kwezi. Iyi gahunda yo kuvugurura imikorere mishya y'umuganda iramutse yemejwe uko yateguwe yatangira mu kwezi kwa 7. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Gusa twabibutsa yuko amatora yo mu Burundi yarateganijwe kuwa 5 atakibaye, bamaze kubidutangariza mu kanya Gervais abayeho uvugira Perezida Nkurunziza. Kuri mikoro rero mwari muri kumwe
na Alphonse Ndayikengurukiye
na Thomas Kamirindi, naho ku buhanga bw'ibyuma hari Fatuma Alimasi Kalala. Maze rero mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.